intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kaze mwese kuri Radio Inzamba agateka kawe urubanza kwa Alandi yo mu Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere wa Leta y'u Burundi. Kuri uyu wa kabiri rwarashize mu mwiherero inyuma y'iminsi ibiri rwari rumaze mu gisata cy'iyunguririzo cya Sentare ntayinyuzwa. Ikiganiro ndafise ijambo cy'uno munsi gishimikira kuri bimwe mu byavugiwe muri urwo rubanza, cyane cyane ibyo Guillaume Bunyoni yashikirije muri urwo rubanza ko aribyo byatumye ahunga igihe igipolisi cyari kigiye gusaka ku muhani we. Kiganiro muriko mushinzwe na Francine Kanyange.
Dafise ijambo.
Imbere yuko ugaruka batubwira ibyo bagona, tubanze twumvirize bimwe mu by'ubwo rubanza muri iyi nkuru ya Radio Inzamba tubwirwa na Alexandre Niyunge.
Ku munsi wa mbere ari naho urubanza rwatangura mu kwishyura ku kibazo cyo kumenya igituma yahunze umunsi urugo rwiwe rusakwa, yasiguye ko yari yamaze kumenya ko ategerezwa kugandagurwa ko kubw'ivyo ngo akaba atashatse ko ibyashikiye abajenerale Adolphe na Athanase Kararuza ari byo bimubako, ngo kandi ko abamugandaguye kugeza ubu batarafatwa. Ariko rero abashingwamanza baburanira Leta bo bagumye hahandi basaba Sentare na Inyuzwa kwemeza igihano cyo gufunga ubuzima bwiwe, gufata amatungo yiwe no kuriha indishi y'amafaranga angana imiliyaridi 24. Abo bafunganywe nabo nyene baburanye uko nyene Desire Uwamahoro, Destin Samuel Bapfumukeko na Com na Cyanisaba, bose bakurikiranwa ku cyaha cyo gufasha gutegura guhungabanya inzego z'igihugu. Bararahiye ko atacaha kibigeze bakora, ko ibirego byose bibashirwa ko ari remendanya, basaba mbere kurekurwa. Colonel de Police Desire Uwamahoro we yisiguye cyane avuga ko bidatahuritse ingene ashobora gucirirwa urubanza ibyo atigeze akora. Abashingwa mnanza baburanira Leta ariko basa n'uko izo nsiguro ataco zababwiye, kuko babagumije ku gihano cyo gufungwa imyaka 15 bari bakatiwe na mbere. Emmanuel Gateresa arongoye Sentare na Inyuzwa akaba yaciye amenyesha ko urubanza rushizwe mu mwiherero ingingo zizofatwa zikazomenyeshwa mu minsi 30.
Ubu umwanya w'ugwaruka Johnson ari muri Côte d'Ivoire ati iyaba ubutungane budacumbagira hari ibyavugiwe muri urwo rubanza byofasha kumenya ukuri ku bwicanyi bumwe bumwe.
Ni ibintu bibaze cyane rwose nk'umuntu nka Bunyoni avuze ko hari intwatangabo zitatu zagandaguwe n'abantu bambaye umwambaro w'umutekano n'ubataramenyekana, ariko tudatekeranya ku izo ntwatangabo zagandaguwe niwe yari ku isonga ry'abantu bageze umutekano mu gihugu. Nimba atari umushikiranganji w'umutekano yaba yari umuyobozi mukuru w'igipolisi. Ugiye kubiraba wasanga mu bo bibazwa yo barimwo ntwatangabo zagandaguwe zose, Bunyoni yo barimwo mu bo bibazwa ukuntu abantu bagandaguwe hanyuma bagandaguwe ntibamenyekane, kandi abagandaguwe abantu bari bambaye umwambaro w'umutekano ari we yari hejuru ku isonga ry'abajeje umutekano mu Burundi. Rero murumva yuko yaba irya Sentare na Inyuzwa yari kurumviriza urubanza rwiwe uno munsi, iyo dukenera kumenya amakuru atari ibyo gusindana atajya nta rubanza ruba rugurimwo bari guhatohereza byinshi kuri ibyo. Rero Bunyoni n'umuntu avuga mu mabi menshi ubwicanyi bwinshi bwagiye buraba ariwe yari ku isonga ariwe yari umutegetsi wa mbere yobaga ibintu bijyanye n'urupfu rw'abo bantu, mubwo uno munsi akaba ariwe yavuga yuko yahunze ngo ntagirirwe nabi. Yari umushikiranganji wa mbere icyo atari azi mu byari kuberabera muri Leta yararongowe cyari giki cyangwa icyo atazi mu byo CNDD-FDD ikora cyari giki. Uno munsi murumva yuko ari uwo muntu wa mbere bashobora kuvuga ukuri hamwe ubutungane bubigombye mu bintu ndikuba n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kuko arabiziko cyane mugabo murabona ko atakuri gukenewe kuronderwa kubera n'urubanza bari baraburanisha ariko rwaramaze gucibwa. Yana huzari jino mwose kuwana huu mkuru wige hugu warirango utunga ni kuwara fuye. Mbwari kwa barikito ndaishimi yano mwose leo mwono wambere kwe somajawa nwishu utegeti. Mwge hei bagiri je ibinu umwono hejuru wa matungo yuguanisho. Kugwanda guru mkuru wige hugu huwa magutemba kazi utegeti. Mungabo urubanza lukabwara nishwa mwomishu tuwana yukori. Jadi ni orang dia agak cakap bahan bahan bagi dia bahasa sini bahan bahan.
Johnson ati ugaru ka ugaru kuiye kurabi cakukwa mukute buraka dosa kurungi.
Ero coba hunguaru ka itu mana yuk hari itu kita bagi sih kamu gaya kerengo bahan 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 mezuko. Itu lah kerengo ko ugaru ka guna mu dari dua berka dosa kuna mu sini ni. Kira dia bahan ugaru ka guna berka dosa kejo kejo kaya. Kademir kerana saya kademir suasa angguk kumi ugaru. Abu hari hari dia kos sebab ugaru kaku kuni sebab privasi mugi hugu. Juga dua kuni ugaru kandi siwanu bersih sebab saya dia sudah. Juga dua guhaguru kiri bawa tunggal nebono nekai. Juga dua guhaguru kabo bahan bono ni hugu nabo. Bakaraba bate bakaruka. Sebab ugaru kau tu gigi sese umuti mago kuni di hugu tu kelas sulir. Ego. Nahandi ho ho. Saya cukup kuitega. Bunyi lumu ni agil juga mavi mesi atau kani. Ia baru cari ke negeri urusan ramadhan itu. Jadi kamu agil tabah nuwish aku ba demi le. Sehingga ada mahu juga bukur bumbu tekan. Abang nuwish lagi beri beri cakap bunyi ni. Arah ini semuruhar ada tu kuno jagaan. Abang nuwish wish ku jogi dikena baju je. Kita kini coba kita cari cuman ezrani jehugu.
Nelson almurundi ati. Abahora bakoresha ubutungane mu manyanga ni byiza ko bari mu bariko berekana umuco kubwicanye bumwe bumwe
ibi ni bigaragara yuko ahubwo amatohoza cyangwa se ibyo twahora twumva tubona abantu bicwa banyuzwa abajejwe umutekano bamwe baburi kurengero kambere n'abanyagihugu bato bato baraho ni barashiriye bigaragara yuko rero zanze ikoze umutekano arizo ziri imbere mu gukora icyo gikorwa cyuyishye gikorwa kibi cyo kunyuruza abantu bivuze yuko nimba bunyoni byagezeho atinya ko nawe bamunyuruza bakamugira nabi bisobanuye ko yarazi ababikora yarazi nuko babikora kandi babikora badafina rero ku bw'ibyo ni byiza barundi batanguye kumenya by'ukuri abantu bagenda bahekura Burundi bagenda bahekura abana b'igihugu bigaragara yuko inzego z'umutekano zifite mu ruhara kandi kwibonekeza cyo bituma rero bamwe bagira amatohoza mu CPI n'ibindi bakikurabira ngaho by'ukuri naho bahera kugira ngo n'amatohoza ashire kwaguka kujyanye n'abarundi benshi bishwe ababuzwe idingiro ikandetse n'abahohotewe bikozwe n'inzego z'umutekano aho rero bivuze yuko ibyo bunyoni nawe yari asanzwe azi kuko igihe ari umushikiranganji w'umutekano hari abantu benshi bapfuye bishwe banyujwe kandi benshi ibimenyeshamakuru byaravuze yuko benshi banyujwe n'abambaye cyangwa se bambaye umwambaro w'abajejwe umutekano w'igihugu cy'Urundi bivuze ko nawe abizi yuko neza na neza ko nzego zijejwe umutekano zinyuruza abantu zikabica kandi zikanabahohotera iwe yahunze ibyazi rero ndumva ari amakuru ahagije kugira ngo abarundi bamenye by'ukuri ni bande bama bahekuye abarundi ni bande bama banyuruje abana b'igihugu ni bande bama bahohotera abana b'igihugu twibyo rero turasaba amatohoza yimbitse kugira ngo ukuri gushishikare kuvugwa no kugaragara kandi turashimira na bunyoni nyine arabona yuko hari byinshi ari kugaragaza mu rubanza rwe biri kubirekana ko hari amakosa runaka y'agambabunwa yakozwe mu mpande zitandukanye zigize inzego z'igihugu.
Mira ari mu Bubiligi ati ubutungane ntibukora neza no kubivugirwa muri urwo rubanza ntacyo bizohindura.
Ni urubanza vrema ruriko ruratwereka ibinyegezwa ruriko ruratwereka ibinyegezwa baca umugani mu Kirundi ngo isaho y'amahwa ngo irimena. Rasene de FDD baragerageje huza barica abantu bicuyu bicuri yabakagihohegwa bagahimbagwa ukamenga ntacyabaye ariko ubu rero bagira tamure kutwereka umwe wese uhara yagize kuko nibyo bavuze yuko izo ntwari z'abo zishwe n'abantu bambaye umwambaro w'umutekano w'igihugu cy'u Burundi bakaba abo bantu batafashwe kandi ico gihe Bunyoni akaba ari we yararongoye inzego z'umutekano. Tuba tuzi mu bihugu byose umuntu ajejwe umutekano ateza gukora ibishoboka byose intwazangabo irashwe. Nivyo kumvikana ngi intwazangabo irashwe uyirashwe tushobora gufatwa. Nivyo ukunda bopfuba bitabaza ibindi bihugu biteye imbere mu maperereza bakabafasha. Rero kijya gihe Bunyoni yabona yuko hari bisanzwe bagiye nibagere n'ibisanzwe ntiyarazi yuko bizomushikira. Rero nk'ugwaruka ubwa mbere ikintu kimwe kitababaza ku rubanza rwa Bunyoni ni uko rutari ko rugenda neza no kubutungana rutari ko bukora uko bwategerezwa gukora. Sino iyo ubutungwa ndwara ko butegerezwa gukora Bunyoni ntiyari kubazwa bijya. Ibya kudeta ko bakantu gatoya yagiye kubaza kuko Bunyoni ni umuntu yakoze amabi menshi cyane. Menshi cyane gose aturonka n'ingena vuga mwibutse. Kikintu no bibutse uretse ibintu yakora indirect team muribuka aciye sinibuka ukwezi ko ariko no mwaka neza mugabo ikwasteri yabwize kumukupa priority mu gisagara cha Bujumbura amabi umushoferi yabonye je vraiment nko gwaruka mbabazi ko atabutugana uriko murakora ndaye bisigaye bisigaye nagasaho kama ho kime nakagohe no vunira nabanzi aba bigira ibihangange ariko ubutegetsi ni gihe tuno mwanya gusa burya umwanya numanya mutoyo rero je nta byinshi no bivuga ko kubera inkina mico ariko ari kirawe rekane ngo ubutungane buriko burakora mbwa nta butungane iyo bashaka yunguruza aturuze je gize byose bijya bizova mu byo ndashimiye zo bakeneye yego muri make ni ibyo gusa mu Burundi birababaje cyane ko Bunyoni ntiyari kwagirizwa bya kudeta byonyine. Je nico kibabaje cyonyine wanashaka nico kibabaje kubona ari kahamwa n'ibintu atacu bivuze ariko ibintu by'ukuri abana yishe akoranye na Desire w'amahoro uko bangana inzira karengane yishe ibyo nibyo bari kumubaza mugavye ntashaka kubimubaza kubera bica bibakwegera nabo kuko nabo nyine bari muri ayo mabi nyine.
Neto ari mu Burundi avuga ko biriko biravugwa muri urwo rubanza byose byerekana ishusho y'igihugu.
Namenye ko nawe hari abeshi yakanda kuzigana ubuzima ubategetsi abacanyi bariyo n'imbabazi yuko bafise umubiri nk'urya wajya abandi banuza biyica ataco bazira no kumva yuko umushikiranganji wa mbere wa leta y'Urundi nawe yanyegeye kubwira ntibamugandagure kandi nawe yakandagura abandi atanga itegeko yo gukandagura abandi by'ukuri turakwiye kwiyambika umutama mu gihugu cy'Urundi. Ntiwigiraga akomeye uyu munsi icyo ntuzaho iwawe umenye ko hari abagutanguriye ubu ntiwakiriho nawe umenye yuko hari abandi bazoza bakaja muri icyo kibanza cyawe nawe ukera iminwa ukagenda. Biba bisaba kumenya uwo mutegetsi wogendana rero nukore neza ubwiza urangize neza hari byinshi bagirikirangiye mwe Bunyoni kunyuruza ibicanke kugira gute ibura ry'ibicanke biriya mukabuga n'ubutoshe muri salide mukuyari basafishe ariko asaba no kumwihungu umushikiranganji wa mbere umenga wewe nta n'ibyo arimo ntitubone ibyo arikana anakora umukuru w'igihugu burya namubwira ko ingoma kuyiba n'ibyo mugabo aho yipfukiriza biragorana je nibuka uri kuvuga ngo igitoro gifashe mu ntoki ngo hari abari bateguye kugira imyiyerekano nk'iyabaye muri tende kenze umugabo ngo ucurasenga ngo imana ngo abantu bigishoboka ibiki ushifata mu ntoki mugabo uyu munsi yakubahaye bufarisi urasaba ndi ko tutanywa amazi yari yose aho tubonye dukwiye kumvisa inyota abantu ntibimenya ko tujya dukaratse bidufashe gufata abantu no kumenyana n'abantu nta bwenge bafise nta ki none ubungubu mwihaye intumbero yo gusambura imigambwe kutiyanisha abacanki bari iyo ntumbero yo kubona igihugu ko cyoje mu iterambere iyo ntigwaruka no kuri nimba dusenga imana imwe ariko hari abasenga imana iri aho yaturiye isoko nkuru ya Bujumbura mu buturage kijambere nta bantu dusenga imana tuzi ko iyo tubinze izi mpemumbi z'abo bagabo ni ngombwa ko tubatwoca hano kubwira twimbe dukure kwa bantu kuko ntitubona aho turi kuturagana uyu munsi.
Claude ari mu Burundi ati bimwe mu byavuzwe na Bunyoni bidashimangira ko ubutungane budakora neza.
Turabazwa je kubwandishije mbona ko yari kubazwa hari ibindi byaha byinshi bizwi yakoze atati nyemo kwe manga yowe ya rakuse akure la wali mwabarondi wa mwai wama na yu mwusi nagombara nibusa alari kutilisi yu mwusi yuko nitohera na wanyeno mwusi yu wazi yuko ijari kwa akure la wali na wazuli kure kwa na chamechane yuko kuse kiri wa mawi ya jiriza hui hosi yu wazi yuko na wanyene yuko utunga ame ata kinu kinina uzi lako ata kinina uzi lako uzo mutabara kuna wanyene nato ya natabaye igihe mushiteho kuvuga ngo hari abantu benshi bareka leta benshi barize bagahora uyu munsi batagira ari bace nayo mira kandi yari gutabara mwa kigebye ariko nawe ntacyo yakoze cyo gutuma nawe wenyine ibyo ukora bigukora rero hanini inyigisho irimo ni uko abatwara uyu munsi guhera ku mukuru w'igihugu guhera ku bamusuye basuye umushikiranganji wa mbere guhera ku batwara igisota n'igipolisi na cyane cyane turage zanze ziperereza zidasiba kunyuruza abantu zidasiba kwica abantu zidasiba gutoteza abantu bibuke yuko uwo munsi nabonye naho bari igihe kimwe bazogera bagakwitwa inahe mu gahanga bakarira amicagura kuba bahemukiye kandi batari guhemuka bivanye ku nyungu za bamwe n'abandi rero reka bibabere akarorero ariko hariho amaraporo amashami y'umuvuzi bakunguye amatanga avuga ko mu Burundi atabutungane buhari mu Burundi atagitabara kihari uyu munsi biragaragara kuko wahoze ari umushikiranganji wa mbere yavuze ko ibyaha bikorwa ariko ntihagire igikorwa ntihagire n'igikorwa bamwe bise kumbura bita abanse b'igihugu ngira umunsi ariko biragaragara yuko uri mu kuri cyangwa amatozo amaradiyo mwamwe yuko ajya atabahoza ari ukuri rero twasaba dushimitse yuko abatwara iki gihe nukuyubara cyane kuko abari haraba uyu munsi wagenda akabegera bumvira icyo bavuze kandi bama abana bivuze rero umushikiranganji wa mbere hanini nawe ngira yakurikira akaguhe abamusubiri ibyo bari kubiraho mu Burundi n'amahanga ya bumwe atagitabara atabutungane buhari kumva nawe nyine arabona yuko atabutungane ataca bwizeyeho kuko nawe nyine yigeze kubabukoresha ntabyibagire ntanabyibagitse
Mikali mu Burundi ati ubutungane bwari bukwiye kwikubita gashi
kwa bunyoni icyo abivuga ko yaramaze gufatwa bisikura neza yuko nawe hari byinshi afite mu ruhara icyo gituma tubona ko ubutungane mu Burundi butigenga icyo gituma hageze ku ruhande rwa bunyoni ibintu bimwe bimwe usanga bigenda mwiherero urabona ko ari ibintu byokwega abandi bategetsi mu Burundi bakoze ishyano kuva 2005 gushika kwerekeye bunyoni ni byiza kuko bunyoni yarafashwe agashikana mu butungane akaburana ariko birababaje ku Burundi wese yoba atikahise yoba asoma bine na bunyoni yagiye arakorera mu Burundi ariko muri iyo byaha byose ukwica ugandagura gusoteza umunyagihugu ibyo byose akaba atarikabe kwijyanwa ko mu butungane cyo kimbabaza cyane nk'umunyagihugu mutoya ariko nkongera nkagaruka ku muntu wese we karakora amabi yica umunyagihugu batoteza agirane sindofeza mugarukaho ariko bashyikira bunyoni bitoshyikira n'uwo wese ibyo byose aba yifukafuka ariko kuri iyi si nta banga rihari tuzi bunyoni mu minsi yahera ko yari umuntu wewe wese yumva bunyoni ariko ubu ikibazo kiho turazoki nasaba yuko bunyoni naho yokwezwa ku byaha yoba ikaba kwikemura mu butungane nimba ubutungane bw'u Burundi sinzi ukwezi yagenda ko yakurikiranwa n'ibyaha yoba yarakoze mbe ibyaha ndengera butungane
taho ari mu Burundi ati ubutungane ibyo bunyoni yavuze byo bufasha kugira ko amatohoza
yuko yabyahunze kubera hari inkozi ndawusirutishwe n'abambe mpuzu zo gisi umutekano nawe yabatakira ingurune mibyitsi ibyo ibyo babipfutse yatwebwira ubutungane ubutungane na kune cyo gutsiyetswe ntacyo byizikana kandi ashobora kuba bibitsi ibyo ni byo ubutungane rero butsiyetswe ni kose ubutungane icyo ubutungane aba ko nimba hari ibyemezo by'uko abantu babishe bakishwa n'abantu icyo unye iyo fese ubutungane kugira ngo umutoza kandi niyo cyamu n'abantu babababije nawe ukute mu gahanga gituma ndabona ni uko abantu bakuze iyo unye n'imbabazi abo bose bazi kwa
Ikiganiro n'indashyitsi jambo Keva ati ubutungane n'ubukurikirane bunyoni no kubindi byaha
yarabize amabanga menshi babikoze kenshi ndegani nawe yabikora ni nawe yabikora kuko arazi ingene yaranyuruza arazi aba yemera ko amatohoza yabaje habona nawe yemera ko ataje habona n'uyu munsi biziga birashatago atazi na hazi bagisiga bigahanga baba batabizi no kuvuga iyo sisteme yose niwe yayigishije arabizi rwose cyane ubunyoni tumuharura mu basi b'igihugu amarorerwa n'amahano igihugu kirimo hari ibyo batamubeshyera kandi hari n'ibyo atari karaburanwa ko yakoreye igihugu arushwa yose turimo uyu munsi ubunyoni 180 ku ijana arabifite mu ruhara rero nje bituma gusa no kukibabaje atari karabibazwa ko ariko abazwa ibisa n'amagitenge tatazi no mu mategeko y'igihugu ibintu byerekeranye gusa n'agaserire gatoya k'igihugu kugandagura umukuru w'igihugu ibyo bindi byifata ngo ufate byose kugira amatungo adahigure ariko kubwicanyi ndengerabutungane yakoze abantu bakicwa ibyo baryasha kandi urumva n'ubu arazi yuko urumva yarafisha abagandagura cyangwa akagandaguza ku itegeko ry'iyo kuko yamye ari umuntu akomeye cyane mu gihe umushikiranganji wa mbere yamye ari ubutwara igipolisi kubera ku gihugu rero arazi aho yicisha cyangwa akica arazi aho yafungiriwe arazi aho yiciriwe muri za nzu zidasiguritse mu maraso y'abarundi ibyo yakora byose hari abo madosiye yabafata amadosiye araza guseruka cyangwa ntaseruke ibyo byose arabizi yarigishije bya bindi byo kubeshyera abantu bagafungirwa mu iperereza bakabeshyerwa biciye ku matelefoni byose yarabivuze yuko ibyo ari we yabyigishije uwo mukuru abazize bahari kandi si biri kubirahagara ni ukuvuga izo nyigisho mbi izo nyigisho z'ubuhehito bwose butabaho bwose yabigishije burahari rero njye nabufata nk'ubunyoni gusa no ku kibabaje ariko aburana ku byaha bidahagije bidakwiye ariko bapfa inda ndende y'ubutegetsi ntibariko bapfa uburenganzira bwa kiremwamuntu.
Mohamed ari muri Afurika y'Epfo ati urwo rubanza rwari rukwiye kuba ku mugaragaro kuko hari byinshi ubutungane byirengagije biriko bija ahabona
nk'uko wumva abonyoni yuko we barahunze kugira ngo yaramwice bagiye kumusaka ko rero tuyumviye nawe nyine abo yarungitse mu kuzimu n'ubu twahunze tutaha cyane cyane mbe niyo ugize uw'amahoro yoreka agashavu havuge nabi kuko yanyiciye mu kinama twese twari tuzi umwana muhira nta karitsiye twari tumuzi ko yaramwishe icyo gihe FNL yari asize ibigwanisho hasi benirwiti hamukaza wumva nk'umuntu wagize uw'amahoro avuga yuko bari baramurenganya namushyiriye urubanza rutoya yari uwo guhera ayo mabunyoni kuko hekuye imiryango amabunyoni nawe njyewe mbonye ngo abunyoni ntibamurenganije ahubwo ni abo gusa ariko bamwagiriza utuntu duto duto nko kumwihorereza arabinyereka ko yarabihishahisha badashaka kuzekara ahubwo izo manza bari kuzishyira ahabona abanyagihugu bose tukamenya ibiriko biraba nk'uko muri Afurika y'Epfo biba no mu kuri y'igihugu hanyuma arengutse kuri senari barishyira ahabona no kumanza ku mateleviziyo bakabona uko bari barisigura aho nyine ubikoruko nabo gusa n'urumengo badashaka no kumuha umwanya kugira ngo nawe nyine yisigure umutaka wa nyirubwo yarawungabanyije kuva kera nyama gusa atashyize mu ngiro abonye abavuga ati kandi ni ababipfa n'ababisanzi ndashimira we nyine ntashyira agati mu ryinyo yaba ati aragira ntashyira mu nkishyu ziwe zijya kumugaragara nabo bandi bose ahubwo ni kiza mu baprokirere nabo nyine barwo barakoreshwa icyo rusaba mu zindi ntwari zo zari zikurikira abantu b'abaprokireri nabo nyine bategereza kuza bakurikiranwa bivanye n'amatoshye n'iravuga yuko ku rubaba bagenda baragenderanya abantu babagenderaniriza amatelefone bakabagirira ubutumwa ku matelefone butari bwo n'abafunzi bafunze ubusa ntabishe ya ryose kinyirimana nkabo abantu bo gusa baje kugugwa nyine kuko ubunyoni arazi cyane cyo niyo yabafunze icyo gihe yaraje igipolisi akwiye gufungwa nawe nyine mugabo ntabwishe uvuga ko koko cyane cyane kuri ibintu byenye bizira amahoro n'umuntu yaduhekuye twebwe abanyakinama tuzi nko cyatwabaje amukiye ubusa ubona ko ari muri sinere.
Elvan ari mu Burundi ati biriko biraba kuri Bunyoni Jobert Kigwa abandi bategetsi.
Bunyoni yari igihangange, yari igihangange aho buhangange bugetse ariko yariko arabona anateri bwoba. Ikindi novuga ni uko kuva CNDD-FDD yashyitse ku butegetsi hagati yabo hameze nk'aharimo umupfumu kuva baje ku butegetsi bagumye bahigana. Turibuka ibyabaye mu 2007 aho umukuru w'abashingamateka batari bake bapfuye muri CNDD-FDD birukanywe bamwe bagapfungwa harimo n'uwitwa Hussein Rajabu ariwe yari igikomangoma irimo umugambwe wabo. Mu nyuma ahagiye haba ubwicanyi hagati yabo bakuranamo. Ibyashikiye Adolphe Nshimirimana biboneka ko ari integuro bari bateguye kumbure kuko ikumbure yari kubakoroga muri manda bari bagiyemo n'ahari we yari yayirwaniye. None rero ushikiriwe ni Alegiyome Bunyoni. Alegiyome Bunyoni si nkerekeranya mu mabi yakorewe abantu batari bake mu Burundi abifisemo uruhara. Yagisemo uruhara kuko yakomerewe igipolisi imyaka myinshi tukaba tuzi ko n'igipolisi cy'u Burundi cyagiye gikoreshwa. Uwo munsi ariko aratakatakamba avuga ko agowe avuga ko yanyigiwe ko ariko arahiga ngo yicwe kandi nawe sinkekanya ugishe ni benshi. Nk'uko yaruka nkavuga iki ubwa mbere umupfumu bigeze gupfumwa na musenyeri w'igitega igihe bari bishe abantu muri site y'ubugendana. Uwo mupfumu navuga ko usanzwe uri kurabakurikirana kuko hagati yawe uri kubarahigana. Alegiyome Bunyoni nawe nkavuga nti sinamucurira mvuge nti nayabona ariko arabonye ko Burundi bugoye cyane ibyo ukora uwo munsi nawe ibyo bari kubarabikorera. Hata nongera nkatunira akagohe abo bari kubarabikorera nabo babone ko ibyo Burundi bihinduka. Aho ndetse uwo mahoro yari atunira akagohe yuko nabo ibyo bishobora guhinduka atari bo bafise umutegetsi bakagira ingorane bakasubiriza mu ndumana. Ntacyo mvuga kandi nko kugaruka ko ibi ari ingorane cyane mu gihugu cyacu. Nkavuga nti bari bakwiye guhindura bakareka bakumvikana basi bo hagati yabo kandi abagikorana bakabona ko ibi bibakora ejo bishobora kubashikira.
Hervé ari mu Burundi ati byavuzwe na Bunyoni byerekana ko ubutungane bw'u Burundi hari amadosiye bukora ko bugasha.
Nta muri ubu Burundi bwacu kuva CNDD-FDD ijya ku butegetsi ikintu cyitwa ubwicanyi cyaragiye imbere nicyo gituma muri Bibiliya handitse ngo ijambo ry'Imana rivuga riti icyo utagomba kwakugirira ntukigirire abandi kandi ubicishije inkota nawe azakwicishwa inkota. Nukuri Bunyoni nafunzwe ari mu bantu bagirizwa ibyaha by'ubwicanyi. Ari mu bantu bagirizwa ibyaha by'ubwicanyi nk'uko ba Adolphe n'abo bitabye Imana ba Adolphe Nshimirimana abitwa ba Tayusi bose bari mu bantu bagirizwa ubwicanyi. Mugabo rero urupfu ntiruraba ngo ripisiteke yo hejuru ngo rigenerare. Nicyo gituma abasigaye mu ntwaro bakwiye kwigenza neza niyo mpanuro genobaha. Nimbari Petero nimbari umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye namenye ukuntu atwara abantu abica abantu abahagarike na ba Bunyoni nibishure ibyo bakoze niyo amaraso aguma ahuma. Ego ntawashyigikira ngo Bunyoni ngo afungwe kuko ibyo yagirizwa ni ibyaha yakoze. Kandi n'abandi bategetsi bari muri CNDD-FDD n'ubu nabo nyine bariko barabikora.
Soye mukuru w'igihugu cyacu Evariste ndashimiye ibyaha byo kwicisha abantu kufashika kubutegetsi abantu bakoma bapfa. Ubukene ku ntwaro ya Evariste ndayishimiye burarembeje abantu. Turajya dufata umushikiranganji wa mbere batagira ndakugarika njerevengera ko buca ibintu yakoze mu Burundi nta utabizi by'ubwicanyi. Tukajya dufata abategetsi benshi bo muri CNDD FDD barashyitse ubwicanyi imbere harimo na nyakwigendera Peter Nkurunziza ku ntwaro yiwe harapfuye abantu. Nicyo gituma bari bakwiye kuraba ukuntu batwara neza bakamenya yuko Imana iriho kandi Imana ihora ihoze.
Isa ari muri Kenya ati ubutungane bwari bukwiye gukora neza akazi kabwo.
Ndiyo mbano vya sende deprete ni mizigoe chane ama na mwenye ni suwera na mwenye neno kuito ndera kuko nisiki wa kire hiyo ya kochi na wole mungoran hiyo ya kochi na mwenye na kochi yuko mne chane hile yo wanda kumbizu kono so genda huko ula zemu wangale nege kubasi gani kenze nini maya ho kana na mwenye na kiste mwohara sume ngowewe na achomu wako kire kire ani ni yego tuma ni bokora na mashama de ani arati ya lagina muna lakora eyo kora mungi ala wandi lagiri wendi na wengi na vlagira ito sa lagira wanda lagani kwa kuko yani shijewishi ya tacho wazira ni shijewishi ya tacho wazira hapo na wego mungi ya mkwa jili wa wandi njira niho kata shampu alene jogo mfie kwa hera kukona wengi mihera hazitamarasu alene jogo mesi chana.
Duherehere de kuri Jado ari muri Gabon ati amabi yose y'ubwicanyi avuga kuri uwo yahoze ari umushikiranganji wa mbere natohozwe ko
sinkara tuzi gufata ibyo wahoze ari umushikiranganji wa mbere yasiguye mu butungane ikabaye agaciro ikamenya abo bantu bagahiva bakarekugwa ndetse bakanafusumbushwa n'imiryango yawo igahiva ikanashumbushwa ikagarukirwako. Rero uwahoze umushikiranganji wa mbere niwe mutegetsi yarasigaye mu bushorishori bwo hejuru ategereza kubazwa ibibazo byose Abarundi bagize mu myaka 18 kuko yari umwe mu bategetsi bicaye bagakiza aho twovuga ubwicanyi ndege bawutungane bwabaye nk'uko bavuga ko yari umwe mu butegetsi bwa CNDD-FDD bukoresha amangitengite aho twovuga nk'inganda kugwa ryo ry'umuhoza w'umushikiranganji Inyandwi Simoni bavuga ko yagandaguwe nabo bategetse nyine bamuhaye ibyo by'ubwungitengiti bakoresha aho twovuga ubuwica indengera butungane bwakorewe abanywanyi ba FNL amatora ya 2010 aheze aho ubuwica indengera butungane bwakorewe mu Gatumba aho umushoboza w'umushikiranganji wa mbere ari mu bari bafitemo ukuboko gukomeye. Aho nitwo kwibagira igando wajyoze aricegetse umukuru rikomeye Ernesto Imana Irumva aho turavuga igandagurwa ry'ababikira w'umukamenge aho turabona igandagurwa ry'abarundi sinzi ubwice ndengabutungane bwakorewe abantu biyamirije ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu Peter Nkurunziza wahoze umushikiranganji wa mbere y'ukaba ariwe yari abihagarariye aho nitwo kwibagirwa igandagurwa ry'uwahoze ari umwijima makuru nkeza bahizi aho rero ngaho ubutungane ubwo ari wakwiye kwiyambikira umutamana bugafata izo nsigo zohoze umushikiranganji wa mbere ndetse akaba n'umushikiranganji wo mu bushorishori bwa leta ya perezida Peter Nkurunziza bwica bugakiza akaba n'umushikiranganji avuga ko yari afise ubusho mu rugo iwe. Icya kabiri nagomba kuvuga nagomba kubwira leta y'u Burundi iriko irafata uno munsi ibyo bibazo iriko irazana ibintu byo guhuma amaso makungu byo guhuma amaso abarundi ije kwagiriza iyonyi mu gihe yategereza kumwagiriza iby'ibintu byahanze abarundi amagogo abarundi bagize.
Shado asaba umukuru w'igihugu guhagararira ubutungane aho kurondera gutoteza abo batumvikana.
Abo rero bari kubategeka ibyo munsi izo manza zikirirwa uwahoze ari umushikiranganji wa mbere abo bantu bari kubagenda gukora ibintu by'isoni bidakogwa amaja atandi hantu namwe araba bakafata umwana w'umukobwa agemuriye se uwahoze ari umushikiranganji wa mbere by'ukuri yaratotejwe abarundi yaratwangaje
twese yera tutwaye ibindi wacu abarundi bari mu marira kubera we n'abandi bari bafataniye mugabo gufata umwana kumubwira ngo kuri impuzu umwana w'umukobwa akuna gateka bambura twebwe twese abarundi nubwo twahunze tubatura abarundi twe dusaga umuco w'abarundi kumva bavuga ngo kura impuzu kugira ngo tugusake abo ariko babikora bamenye ko nabo nyine igibazo bikorerwa uwari umushikiranganji wa mbere yabaye umushikiranganji w'umutekano yabaye umuyobozi n'umushikiranganji w'umuyobozi mukuru w'igihugu niwe wasigaye guhagararira ibyo byose kugira ngo ishyike gukuru urwego bigeze ko ariko yarabihagarariye kugira ngo abarundi batotezwe nabo ariko barabihagararira bategetswe kumenya yuko ejo nabo nyine abana babo abapfasoni babo bazokuguza umunsi bazofatwa ku ngufu atacamira kubera yuko nta butumanewe kurahagararira kutunganiza abarundi kutuma uburundi bugira amahoro ibyo rero iyo mbuto bariko baratera bamenye yuko ibyo yongera kubagira ko abarundi bariko baratwangaza bariko baradutwara ibyacu bariko baratuma tugira turabundabunda mugabo bamenye yuko nabo ibyo bariko barabibejo bategerezwa kuzobyisangamo kuwahoze umushikiranganji wa mbere ntiyari azi yuko uno munsi ibyo bintu byosikiye umuryango wiwe aho rero twagomba guhamagarira umukuru w'igihugu ari we yotegezwa wa mbere guhagararira ibyo bintu uno munsi ariko ajya amakuru y'abanyagihugu uno munsi ariko yangaza abanyagihugu ariko atanga amakuru uno munsi ariko agenda aravuga yuko Burundi budakenye ntiyigeze akomera gusumbya Bunyoni yategeza kumenya ko nawe jyaho Bunyoni ari nawe nyine yisanga rero niba yategereje guhagarara ubutungane
cyari ikiganiro ndafite ijambo cyashimikiye kuri bimwe mu byavugiwe mu rubanza rwa Arangi yo mu Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere. Mwakoze mwese mwariko muratega amatwi ikiganiro tubifurije kuroranirwa naho kuwa gatatu
cari ikiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.